Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa kane, tariki ya 22 ukwezi kwa munani umwaka w'2019. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi, metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Turi no ku rubuga rwa internet wazitatu.com, radio yacu vewa.com. Umugambwe CNL uragiriza polisi y'u Burundi kwibasira abayoboke bawo.
Umugambwe CNL uyemeje kwama ushira habona uko kwezi guheze cyangwa igihe cyose bibaye ngombwa inyifato yo kutihanganira mu bya politiki muri kino gihe twimirije abatora y'2020.
Uyu ni Terence Manirambona, umuvugizi wa CNL. Perezida w'u Rwanda n'uwa Uganda baraye biyemeje gukemura amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi muragezweho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse neza.
Naramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turahera kuyavugwa kuri Afrika. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu ndwi iza atekanya kugendera igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo gisanzwe gihanzwe n'ikiza cya Ebola. Antonio Guterres atekanya kuzogendera icyo gihugu mu imisi itatu guhera ku itariki ya 31 z'uku kwezi k'umunani. Umuvugizi wiwe Stéphane Dujarric yabwiye amenshi makuru ko Guterres yifuza kwirabira uko ivyo Ebola byifashe no guhamagarira abafasha kongereza amafaranga kugira bahangane n'ingoga n'ico kiza. Mu bo bazobonana muri urwo rugendo harimwo Perezida Félix Tshisekedi ku murwa mukuru Kinshasa. Inkuru ijwi rya Amerika rikesha umenshi makuru waryo ku cicaro cya ONU i New York, Margarita Becher. Inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano irashima amasezerano yasinywe hagati y'inama ya gisirikare hamwe n'urunani rw'abaharanira umwidegembyo n'ihinduka muri Sudani. Amasezerano azoshikana ku kwegurira ubutegetsi abasivile biciye muri demokarasi. Iyo nama irashima kandi igenwa ry'umushikiranganji wa mbere cyo kimwe na kanama gashaje kagiye kurongora icyo gihugu mu kiringo cy'imfata kibanza cy'imyaka itatu. ONU irashima ko impande zose zemeye kuzokubahiriza uburenganzira bwa muntu, umwidegembyo harimwo no gushikiriza ibyiyumviro atabwoba ndetse no kurekurira amakoraniro. ONU ariko ivuga ko ari nkenerwa ko hongera gusubira kuganirwa ku muti w'amahoro ku ntambara yo muri Darfur, ubumanuko bwa Kordofane n'intara ya Blue Nile. Kandi ONU igasaba abagiye kurongora igihugu kwihutira gutunganya ibyo biganiro mu kiringo cya vuba. Muri Afrika kandi Perezida wa Liberia George Weah yashikirije ibyifuzo byo kugabanya imyaka y'ibiringo by'abagize leta hamwe n'abashingamateka. Mu mugambi wiwe, Weah yashikiriza ko Perezida n'abashingamateka botorerwa ibiringo by'imyaka itanu mu gihe ubu bamara imyaka itandatu. Abasenateri nabo bagatorerwa ikiringo cy'imyaka indwi aho kurongora imyaka icyenda. Ku bwa Weah, ivyo ni mu ntumbero yo guhamagarira abategetsi kwihutira gukorera abanyagihugu kuva ku munsi wa mbere bacinjira muri ayo mabanga aho kurindira gushika bagira baheze ibiringo vyabo nk'uko byashikirijwe n'umunyamabanga wiwe Smith Toby. Si ubwa mbere icyumviro nk'iki cyo kugabanya ibiringo imyaka y'ibiringo gishikirizwa muri ico gihugu. Komite yihweza ibwirizwa shingiro ku ntwaro ya Ellen Johnson Sirleaf yarashikirije iki cifuzo haraheze imyaka itari mike, ariko inyuma y'ibiganiro byabaye mu gihugu cyose nta cyashoboye gushikwako. Hanze ya Afrika, abasirikare babiri ba Leta Zunze za Amerika bariciwe ku rubuga rw'intambara ku munsi wa gatatu ejo mu gihugu cya Afghanistan nk'uko bishikirizwa n'igisirikare cya Amerika. mugihe ibiganiro hagati ya Amerika n'abatalibani bitekanijwe kongera gutangura muri Qatar. Abategetsi ba Amerika ariko ntibashikirije umwansi abo basirikare bariko bararwanya babwijwe rya Amerika kwamatohoza akiri karakorwa. Ibiranga abo basirikare babiri ntivyashizwe ahabona mu kurindira ko imiryango yabo ibimenyeshwa. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije jo ku munsi wa gatatu ko yifuza ko Burusiya bugaruka mu mugwi w'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi, naho icyo gihugu kikigenzura izinga rya Crimea cyanyaze igihugu cya Ukraine. Burusiya bwakuwe muri uwo muryango mu mwaka wa 2014 igihe bwigarurira iryo zinga, mu gihe abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa G7 mu mpera z'indwi bazohurira mu gisagara cya Biarritz mu Faransa mu nama izobahuza buri mwaka. Perezida Trump yashikirije ko vyoba vyiza perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yongeye kuyibamwo. Ntibiramenyekana ko ibindi bihugu muri uyo muryango bishigikiye ko Uburusiya busubira muri uyo muryango kugira bisubire ku gitigiri cy'umunani. Ibihugu vya G7 bikaba bigizwe n'igihugu cya Canada, Ufaransa, Ubudagi, Ubutaliyani, Ubuyapani, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cy'Ubushinwa kigira kabiri mu bihugu rutura bitunze ku isi inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko icyo gihugu ntikiri muri uwo murwi w'ibihugu vya G7. Nayo Burusiya bugira 12 mu bihugu bitunze cyane ku isi.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho rero amakuru yo mu biyaga bigari. Abakuru b'ibihugu bya Uganda n'u Rwanda ejo bashyize umukono ku masezerano agamije kurangiza ibibazo hagati y'ibihugu byombi. Umuhango wabereye i Rwanda, umurwa mukuru w'igihugu cya Angola. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu biro byayo i Londres mu Bwongereza, Venuste Nshimiyimana, yasomye aya masezerano aratubwira ibiyakubiyemo.
Ayo masezerano yashyizweho umukono n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, aremeza ko impande zombi ziyemeje kubahiriza ubusugire bw'ibihugu byombi n'ubw'ibihugu baturanye. Iyo ni ingingo ya mbere. Ku ngingo ya kabiri, impande zombi ziyemeje kutagira ibikorwa byahungabanya umutekano cyangwa se by'ubutasi byakorerwa muri ibyo bihugu byombi cyangwa mu bihugu baturanye, bityo bagakuraho ikintu cyose cyakurura urwikekwe n'ibindi bikorwa byose nko guha imyitozo cyangwa se imfashanyo y'amafaranga abinjira mu gihugu bagambiriye kugihungabanya. Perezida Museveni na Kagame kandi biyemeje ko ibihugu byabo bizacunga umutekano kandi bikubahiriza uburenganzira bw'abaturage ba buri kimwe igihe bakigendereye cyangwa se bahanyuze hari ahandi bagiye nk'uko biteganywa n'amategeko ya buri gihugu. Iyo ni ingingo ya gatatu. Ku ngingo ya kane, biyemeje ko mu gihe cya vuba imipaka y'ibihugu byombi igomba gufungurwa, urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu rugasubukurwa kugira ngo ibihugu byombi birusheho gutera imbere kandi abaturage babyo bagire imibereho myiza. Ingingo ya gatanu y'ayo masezerano iravuga ko abayashyizeho umukono biyemeje guteza imbere binyuze mu nzira y'amahoro ishingiye ku buvandimwe bw'Abanyafurika, ubufatanye n'iterambere ry'akarere muri politiki, umutekano, kurinda ubusugire, ubuhahirane, ishoramari, umuco bishingiye ku bwuzuzanye. Biyemeje kandi ko hagiye gushyirwaho akanama gashinzwe gushyira mu bikorwa ibikubiye muri aya masezerano, kakazaba kagizwe na ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, abashinzwe ubutegetsi bw'igihugu n'abashinzwe iperereza b'u Rwanda n'aba Uganda. Abakuru b'ibihugu byombi biyemeje kandi kuzajya bageza kumuhuza makuru yerekeranye n'ishyirwa mu bikorwa by'aya masezerano ariwe João Lourenço perezida wa Angola nibutse ko aya masezerano yashyizweho umukono ahagarariwe na Félix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville umuhuza kandi nk'uko biteganywa n'aya masezerano niwe uzafasha impande zombi igihe zindaniwe kumva kimwe ibikubiye muri aya masezerano impande zombi zashyizeho umukono zivuga ko zizi neza ko uza yarengaho ariwe uzabibazwa aya masezerano akaba agomba guhita atangira gushyirwa mu bikorwa akimara gushyirwaho umukono nibutse ko ibihugu byombi byari bimaze amezi menshi bitavuga rumwe umubano wabyo urangwa n'urwikekwe no guterana amagambo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka leta y'u Rwanda yasabye abaturage bayo kwigengesera mu gihe bakorera ingendo muri Uganda ndetse babuzwa kujyayo leta ivuga ko bahohoterwa ibicuruzwa biva muri Uganda nabyo ntibyongeye kwemererwa kwinjira mu Rwanda leta y'u Rwanda kandi yavugaga ko Uganda ishyigikiye umutwe utavuga rumwe nayo wa RNC mu gihe Uganda nayo yavugaga ko u Rwanda rwohereza intasi zigambiriye guteza umutekano muke mu gihugu Venuste Nshimimana ijwi rya Amerika Londres
mu Burundi umugambwe CNL uyoboye na Gaton Rwasa urega polisi y'igihugu kwibasira abayoboke bawo uvuga kandi ko ugiye gutangira kujya ubishyira habona buri kwezi ni inkuru y'ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayigezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
ingoro zishika kuri 20 z'umugambwe CNL urongowe na Gaton Rwasa ziramaze kubomogwa kuva wemerewe gukorera ku mugaragaro mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ku bw'ivyo umuvugizi w'uwo mugambwe Terence Manirambona mu kiganiro cy'abamenyesha makuru kuri wa gatatu avuga ko bagiye kuza barashira habona buri kwezi ibikorwa bibi uwo mugambwe ukoregwa
umugambwe CNL uyemeje kwama ushira habona uko kwezi guheze cyangwa igihe cyose bibaye ngombwa inyifato yo kutihanganira mu vya politique muri kino gihe twimirije abatora y'ibihumbi 2020 ukutihanganira mu vya politique biragaragara dufatiye ku burorero bugurikira bwa mbere uhohoterwa utera ubwoba guhagarikwa gufatwa no gupfungwa hatisunzwe amategeko gukubagurwa kubwoko bwose tutibagiye kugirirwa amarebentanya ku banywanyi no kubakunzi b'umugambwe byabaye ndanse ubwa kabiri guhagarika gikubikubi ibikorwa by'umugambwe atango igaragara itanzwe kwanyigwa kugurura ingoro z'umugambwe biriko bibonekeza hijya no hino hamwe no gusambura guturira no konona ingoro z'umugambwe biriko byibonekeza na cyane cyane mu ntara naho ibintu byifashe uko umugambwe CNL urashima gusigoro twabategetsi bamwe bamwe two gutunganya amanama y'abajejwe intwaro n'abaserukira imigambwe ku nzego zitandukanye mu ntumbero yo kugarukana icyuka cyiza cya politike mu gihugu
umuvugizi w'umugambwe CNL atunga gatoke bamwe mu bajejwe intwaro hamwe n'igipolisi ko bari mu bababuragiza ariko rero mu kiganiro mukuru gisagara cha Bujumbura yagiranye n'indongozi z'imigambwe kuri wa gatatu yavuze ko mu ntwaro atanzitizi yuko abanyamugambwe baje ku rubuga Fredy Mbonimpa abasaba kubahiriza amategeko
murarekuriwe gukora ibikorwa bijyanye na politiki mu kubahiriza cy'amategeko avuga nta kindi
n'imigambwe murase byumviro bitandukanye vizio zanyu ivyo byose bijyanwe kugira bitugirire neza bitwubakire igihugu nawe uzojera igihugu akomeriye uwundi ntibishoboke ivyo muvyikuremo ariko inguvu abanyagihugu babaha bivana n'ivyumviro vyanyu n'inyifato yanyu nico gituma dusaba ko imigambwe ikora yidegemvye yubaha amategeko
muri iyo nama y'umukuru w'igisagara cya Bujumbura urongoye umugambwe Sende DFDD uri ku butegetsi usanzwe wagirizwa guhohotera iyindi migambwe Benjamin Ndagijimana urongoye mu gisagara cya Bujumbura asaba ko abanywanyi b'imigambwe barenze ku mategeko bohanwa hisunzwe amategeko
turumva yuko abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro bahana bafata abakoze amakosa bakabahana ariko borushirizaho kubera yuko umuntu imbere yuko aba umunyamugambwe abakumbura umugumyabanga canke uwo mundi mugambwe arafise amategeko amugenga none ayo mategeko rero naje mu ngiro yubahirizwa ikindi naco ndabona umenga tuhakwa kuja muri dance mu bindi bihugu usanga imigambwe ihanganye n'abajeje intwaro kubera iki abajeje intwaro kumbe bavuga ati imigambwe ntikore mugabo hano mu gihugu cacu wumva umenga ni imigambwe ihanganye ariko bikava kumbure kugudatahura neza ibintu twebwe abanyamigambwe namye nda mu makuru ko abanyamigambwe mbere n'abayitwara hejuru cyane bari hamwe bariko barasangira baganira none iyo mishamirano irihe kubera iki mishamirano iza kuba hagati y'abantu bato bato hariya aye mu makarzi nimumva yuko twebwe ari ahantu dufise ikosa ngaca mvuga nti iyi nama mudukoresheje ni nziza cyane
ku ruhande rw'urongoye urunani rw'imigambwe mu Burundi Felicien du Burundi we wabona ko hashobora kuba hari abanyamigambwe bahohotera abandi ubw'intumbero nyabuna yo kononera abo bari kumwe
ico ni kintu twamaturiko turabira hamwe rimwe mu kwezi hanyuma muri byo turabira hamwe rero ico cyo kutihanganira na kiraza nico gitangura rero muvuze ko bibandanya twegwira dutera makenga nejo ku munsi wa kane hari indi nama itekanijwe ku banyamigambwe n'ababura matari numva bizogaruka je nkacha mvuga nti ahago binyibukije ya mvugo yabacagi habi mwiyerekano ngo mucezo bandane ubwo nta bantu ariko baragira mucezo bandane abanyamigambwe ni barabane mugwaruka naho nyine ni barabane mu migambwe yose ubwo we wagwarukawe ibwo ibyukura akora urabona ko bitariko byononera igihugu cha byonona no mugambwe urimo ico kugwa nico nyine mpeje kuvuga barabane ugwaruka rurabane ko abanyamigambwe nabo bakurikirane ugwaruka kwabo n'abajejwe nta bahane ntibarabe umugambo uri kubutegetse cyane ntibarabe umugambo uri kubutegetse
nubwo igipolisi cagirizwa kuba kiri mu baburabuza umugambwe SNL komiseri mu gisagara cha Bujumbura avuga ko nyabuna bafasha mu guhana abakorera mabi abo badasangiye ivyimviro vya politike
abafata inkinzo mu gukora ibibi byitwaje imigambwe turabamenyesheje ko mu gipolisi tazovyihanganira twebwe inkozi y'ikibi ni inkozi y'ikibi turayifata twayishikiriza abajeje gutohoza bakabagirira amadosiye ahuye n'ivyaha bazoba bakoze aho rero n'ahantu shatse kugabihisha ko atamu nazofatwa n'igipolisi mu nyuma ngo yitwaze ngo n'umunywanyi w'umugambwe kanaka
muri uko kutihanganiranira kw'abari mu migambwe itavuga rumwe abanywanyi w'umugambwe SNL baramaze kwakomerekera ku bwinshi hari no hasize ubuzima kuri uyu wa mbere ni mu gihe hatavuzwe abamaze gufungwa hamwe n'ababuzwe irengero
Desire Hatungimana urakoze
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi ejo bundi kuwa kabiri yagejeje ijambo ku benegihugu ku myaka ine amaze ku butegetsi muri manda yatangiye mu 2015. Abanyapolitiki batavuga rumwe nawe bakiriye bate iri jambo. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Frederic bamvuga inyumvira wabaye vice-perezida wa mbere wa Repubulika y'u Burundi kuva mu 1998 kugera mu 2001 bamvuga inyumvira aba mu Bubiligi muri iki gihe n'icyegera cy'umukuru w'umugambwe Frodebu
jewe ntacyo mbona cyo bacoshika kunyota kubera ko migambi yashitse ko nuko yari afise umugambi wo kumaka ubutegetsi atarekuriwe n'amategeko ibyo yarabishitse ko ikindi yabona yashitse ko arashyigeze ibwirizwa nshingiro rije gusambura amasezerano ya Arusha ibyo urumva jewe narubatse amasezerano ya Arusha umva jewe ndabishima gute yagize ibwirizwa nshingiro akagira ibwirizwa ryenga amatora agategura amatora yishimi kigira ubwirizwa nshingiro no kuvuga arafise imigambi yiwe ariko arakurikirana si imigambi y'abarundi si imigambi ya twese niyo mvuga nti ivyo biratera imbere ariko si vya barundi bitira imbere.
Yavuze ko atazosubira kwitoza mu mwaka w'2020 aho ivyo mwavyakiye gute?
Burya kubwanje ikibazo si we, kuko ikibazo ni ingene igihugu kiba cubatse umugambi uba wubatse imigambi y'umugambi ibimeze icyo bita system. Uravye rero ingene CNDD-FDD ikora ukara ibiri mu gihugu bisigura ko nubwo we yogenda woza ari mu kirenge ciwe ari mu CNDD-FDD ari mu migambi ya CNDD-FDD bigenda kurya nyene iyo cyuma gisubira inyuma gutera imbere byandi agisubira inyuma wenyene kuko siwe yica abantu siwe yiba wenyene siwe yica wenyene siwe atabagaza igihugu wenyene n'abantu mu gwa abantu niba batuma namba ari batuma bakemera habuye nyiravyo gabanuka ngari se navuga ngo bizogabanuka cyangwa ntibigabanuke ko navyo no cyanemeza ubu ngira ngo uzoza sinzi ngene byogenda mugabo ko yogenda ubu abayagiye kera ntitwari gushika nga
yateye akama abanyepolitike kwigenza neza mu matora mu mwaka w'2020 mu mwaka uza aho muhavuga iki
birumvikana ngo kuko ico yipfuza nuko atogira ibibazo muri ayo matora mugabo ikibazo jewe mfise ugira ngo ayo matora azohindura iki kandi abayacungera urabe ingene bwirwa shingiro rimeze urabe ingene amategeko agenga amatora ameze urabe ingene ubujya mu rwe ujeje gucungera amatora umeze urabe ibintu byose ingene bigenda bikurikirana sentare ijeje kubahiriza bwirwa shingiro ingene imeze nibiya nabantu bamwe nabantu biwe nabantu akoresha urumva ibyo rero byose amaze kubishira ngaho acasaba ati abanyepolitike nimwigenzo ko rero ndabasavye urumva ibyo ntacu bimaze abanyepolitike bakigenza nabi gute ko bameze nk'abari mu rugogwe
yarananebaguye abarundi yavuze ko bakoranye n'ibihugu byo hanze mu ntumbero y'ugutembagaza inzego z'igihugu muri make aho mwahakiye gute
urumva yarimo aravuga ko arimo aravuga twebwe tuba twarahunze byango nabandi avuga ariko abo twakoranye bo hanze ngira ngo nihagera azovuga ati wakoze ibi none twakoranye bo hanze ngo tembagaze inzego ntabyo mbona jewe nta kubwanje ntabyo mbona aba barabigize azobabaza ngira barabize nandi ko jewe ntabyo nzi.
Murakoze cyane yari Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cyegera cy'umukuru igihugu mu Burundi akaba ari mu mugambwe Sahwanya Frodebu tukaba tuganiye ku byerekeye ijambo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashikirije ku munsi wa kabiri abarundi n'amahanga. Murakoze cyane kuri iki kiganiro turabashimiye.
Murakoze cyane namwe no kumbaza ibintu bibazo
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ejo kuwa gatatu abayobozi b'intara ya Kivu y'Epfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakiriye iwabo mu mujyi wa Bukavu bagenzi babo b'intara y'uburengerazuba y'u Rwanda biyemeje guhuriza hamwe ingamba zigamije gukumira icyorezo cya Ebola. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Les deux délégations se sont convenues du besoin de communiquer régulièrement afin de résoudre avec célérité.
Bwana Jean-Claude Mubarama ushinzwe imirimo ya guverinoma mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo arasomera itangazamakuru rimwe mu byabo bategetsi bemeranyijeho nyuma y'ibiganiro byabahuje. Ibyo biganiro byabereye mu muhezo w'itangazamakuru byahuje abategetsi bombi baherekejwe nabo mu nzego z'ubuzima cyo kimwe n'abayobora imipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri ku mpande z'ibihugu byombi. Bije nyuma ya urujya n'uruza rwari rumaze iminsi igera kuri itandatu rusa n'urwahungabanye cyane cyane ku Banyarwanda bambukaga bakoresheje iyo mipaka yombi. Intandaro yuko gukumirwa ikaba yaraturutse ku kutumvikana ku ngamba zafashwe kuri buri ruhande mu bijyanye no gukumira icyorezo cya Ebola. Kongo yashinjaga u Rwanda gukumira abaturage bayo bakomoka muri teritwari ya Mwenga yamaze kugaragaramo Ebola, ari naho haturutse icyemezo cyo gukumira Abanyarwanda ku ruhande rwa Kongo babuzwa kwambuka. Bwana Teongo Abije Kas uyobora Kivu ya Majepfo aravuga ko wabaye umwanya wo kuganira ku bibazo nk'ibyo.
Unajua kama Congo na Rwanda tuko na frontiere commune.
Murabizi ko u Rwanda na Congo dusangiye imipaka. Byari ngombwa rero ko tuganira ku bibazo bibangamira imigenderanire kuri iyo mipaka. Ngira ngo mwumvise ibyo twemeranyijeho. Twavuze ko abantu bakomeza kugenderana bakagera hariho hose, ariko kandi banubahiriza amagenzura akorwa mu bijyanye n'ubuzima. Mu gihe ihungabana ry'urujya n'uruza kuri iyi mipaka ryari ryaturutse ku byemezo bidahuriweho n'impande zombi, Bwana Munyantwara Alphonse uyobora intara y'Iburengerazuba aravuga ko impande zombi zigiye kujya zifata ingamba zihuriweho mu bijyanye no gukumira Ebola bitabangamiye ubuhahirane.
Icyaduhuje ni ukugira ngo turebe uburyo ingamba dufata tuzihuriraho kandi zikagenda neza kurushaho. Icyo rero twabizeza ahubwo cya mbere ni uko ingamba turi dufata ari zituma indwara ya Ebola tuyirangiza igahagarara burundu. Icyo ngicyo ni ikintu bagomba kumenya ko mu biduhuza bikomeye icyo ngicyo kirimo. Ibindi nuko icyo twemeje nanone ari uko bakomeza gutemberana no guhahirana bazirikana nyine kwirinda, ndetse bumvira amabwiriza cyangwa se bubahiriza ibyo bazabwirwa n'ubuyobozi ku mpande zombi dufatanije, kugira ngo indwara tuyikumire kandi bakomeze gutemberana no guhahirana. Guhahirana no gutemberana nta kizabihagarika, bizagumaho nta n'icyabivana.
Mu bindi aba bategetsi bemeranyijeho nk'uko bikubiye mu itangazo bashyize ahagaragara, harimo guhanahana amakuru ku birebana n'abaturage baba barakoreye ingendo mu duce tuvugamo icyorezo cya Ebola hagamijwe gukumira ikwirakwira ryacyo. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize nibwo inzego z'ubuzima muri Congo zatangaje ko icyorezo cya Ebola cyatandukiriye no muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho mu karere ka Rwindi ho muri teritwari ya Mwenga hagaragaye abarwayi babiri barimo n'umwe wahise ahitanwa nacyo. Ibyo byateye ikikango ku bashinzwe binjira n'abasohoka ku mipaka y'u Rwanda ikora kuri iyi ntara, aho bahise batangira kwaka ikarita ndangamuntu ku Banyekongo hagamijwe kugenzura niba nta baba baturuka i Mwenga abo bagasubizwa inyuma. Iki cyemezo n'ibyagikurikiye byari byatangiye kugira ingaruka ku mpande zombi, aho bari bafite imirimo cyangwa se ubundi bucuruzi bukavu bitabashobokeraga kubujyamo baturutse i Rwanda. Icyakora kuri uyu wa gatatu imipaka yari ifunguye ku mpande zombi nta nkomyi. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Ejo irubavu mu Rwanda hatangiye irushanwa ryo ku rwego rw'isi mu mukino wa volleyball ikinirwa ku Musenyi, Beach Volley World Tour. Umunyamakuru wacu mu bya sport Jean-Claude Munyandinda aratubwira ibindi kuri iri rushanwa.
Mu mukino w'intoki wa volleyball uyu munsi kwa gatatu mu Rwanda hatangiye irushanwa ry'isi yose mu makipe ya volleyball ikinirwa ku Musenyi. Iri rushanwa ryiswe Rubavu Beach Volleyball World Tour ririmo kubera ku Musenyi wo ku Gisenyi ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Muri aka kanya turi kumwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa volleyball mu Rwanda, Adalbert Mfashimana, ugiye kudusobanurira ibirebana n'iri rushanwa ryo ku rwego rw'isi. Aratangira atubwira amakipe arimo guhatana.
Amakipe 19 mu bagabo n'amakipe 9 mu bagore, yose amwaka amakipe 28 mu bihugu 12 harimo n'u Rwanda. Muri Afurika akaba ari mu Rwanda na Cote d'Ivoire. Ibindi ni ibihugu byo mu Burayi nka Czech Republic, nka Denmark, nka Netherlands n'ibindi. Muri Aziya harimo Ubuyapani, muri Amerika ruguru harimo Canada.
Iyi mikino igiye kubera i Rubavu, ni umujyi n'ubundi bukerarugendo, ni umujyi ufite umwihariko wo kuba ufite Umusenyi wa Bici, ariko mukeneye na audience nini. Ubutumwa nkawe SG wagenera Abanyarubavu cyangwa se abayituriye kugira ngo witegure iyi mikino ni ubuhe, kugira ngo isura y'u Rwanda igumye kumenyekana neza mu ruhando mpuzamahanga?
Urakoze cyane. Ubutumwa twatanga ni uko twashishikariza Abanyarwanda bose, Abanyarubavu by'umwihariko, kwitabira iyi mikino ari benshi, bakaza kwirebera aho ibihanganye byo ku isi bihanganira ku mucanga w'ikiyaga cya Kivu i Rubavu, ndetse kandi bakanashyigikira amakipe yabo kuko harimo amakipe yo mu Rwanda. Hanyuma icya kabiri kandi bakazaza kwidagadura kuko hazaba harimo imyidagaduro, entertainment, abahanzi, aba DJ bakora neza ku buryo rwose nta rungu bazagira. Abanyarubavu rero twabahamagarira rwose by'umwihariko kwitabira imikino ari benshi, bakamara icyumweru nta rungu.
Iri rushanwa rya Rubavu Beach Volleyball World Tour rizasozwa kwa gatandatu tariki ya 24 muri uku kwezi kwa munani. Ingengo y'imari izakoreshwa ni miliyoni 350,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Amakipe ya mbere muri buri cyiciro, ni ukuvuga mu bagabo no mu bagore, azahabwa amadolari y'Amerika 5,000. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nshuti zacu, naha aya makuru ahumurije. Ariko rero ibiganiro n'andi makuru nabyo ntibize kubacika umunsi wose. Mukomeze munogerwe na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.